Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatatu, itariki 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2016. Uri kumwe na Ryan Itanga Ishaka
na Fidel Ingabo, namje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Sibundi umwana akirwaza kuko abana byagiye biveteza, akumva ngo bo bafite imitungo, akagenda kibera igicucu akankurumbojya akagira gute, akavuga ngo wacyo azagenda ajya kwica se ngo amwaka ya mitungo agize gute.
Uwo ni umwe mu bavyeyi bashigikiye itegeko ryerekeye gutorana mu muryango mu Rwanda. Ni mu kanya gato. Muri Siriya, igikorwa cyo guhungisha abanyagihugu n'abaroberi bari basigaye mu gisagara cya Aleppo cyaraye gisubiriye kubandanya.
Umushikiranganje ajejwe intara yo hagati mu Budagi yatangaje ko igipolisi kiyo kirondera uwundi muntu ikekwa ku gitero cyagizwe hakoreshejwe ikamyo mu kibanza kirimwo isoko mu gisagara cya Berlin.
Muri Amerika, ihunguriro ry'imiduga ya Volkswagen rigiye kuriha amande y'umuriyari idumwe w'amadolari ku manyange bagize mu miduga yabo bakoze.
Perezida wa Turkiya avuga ko atankeka kwigandagurwa rya ambasaderi w'Uburusiya muri Turkiya ryabaye mu ntango zindwi ryakozwe n'umunywanyi w'umugwi w'umutegetsi w'idini rya Kiislam Fethullah Gulen.
Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Siriya, ibikorwa vya nyuma vyo guhungisha abaroberi n'abanyagihugu mu buraruko bw'igisara ca Aleppo vyabandanyije kuri uno munsi wa gatatu. Ni inyuma yaho bisibijwe umunsi umwe, umutegetsi mwishyiramo mpuzamakungu ni muri Siriya yabibwiye intara makuru Reuters. Ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri Siriya bifise icicaro mu Bwongereza bitangaza ko imiduga 60 yunguruza abantu yahagurutse itwara abantu ejo ku munsi wa kabiri. Iryo hungishwa ry'aba Roberi n'abanyagihugu rigiye guhakaryo abasirikare ba leta ya Perezida Bashar al-Assad gufata burundu igisagara cha Aleppo cyose. Iyo ni intambwe ikomeye muri iyi ntambara ya gisivili imaze imyaka 6. Mevlut Cavusoglu, umushikiranganje wa Turkiya jejwe imigenderanire n'amahanga, avuga ko ejo ku munsi wa kabiri abantu barenga 37 bahungishijwe bakugwa i Aleppo. Avuga kandi ko umugambi bafise ari uko barangiza ico gikorwa cyo guhungisha abantu kuri uno munsi wa gatatu.
Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu c'Ubudagi yatangaje ko igipolisi kiriko kirondera uwundi muntu yikekwa mu gitero cagizwe hakoreshejwe ikamyo mu kibanza kirimwo isoko rigurisha ibintu vya Noel carimwo abantu benshi mu gisagara ca Berlin. Aho ni mu gihugu c'Ubudagi. Yamara igipolisi nticemeje amakuru ashikirizwa n'itangazamakuru k'uwo muntu ari umunyatunisia ariko arondera ubuhunzi mu Budagi akorana n'intagondwa z'abayisilamu. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Thomas de Mazière avuga ko igipolisi catoye uwikekwa mushasha naho yatangaje ko umuntu yikekwa gusa. Itangazamakuru mu Budagi ryamenyesheje ko igipolisi cyakiriko kirondera umunyatunisia bifatiye ku nzandiko zatowe mu ikamyo yakoreshejwe mu gitero cabaye mu isoko rigurisha ibintu vya Noel. Leta ya Kiislamu yari yitiriye ico gitero Budagi ntiburi mu bihugu biriko bigira ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza bya leta ya Kiislamu muri Iraq, muri Siriya na Siriya. Yamara ico gihugu kirafasha mu wundi buryo muri ivyo bikogwa ngo mukurekurira indege kunywesha ibitoro no kugira ibikorwa vy'iperereza.
Senare nkuru y'igihugu c'Ubuyapani yafashe ingingo yo kwimura ikambi y'abasirikare b'abanyamerika bagwanira mu kirere no ku butaka bayishira mu kindi kibanza kiri ku izinga rya Okinawa bari basanzwe barimwo. Niko leta y'Ubuyapani ivyipfuza, ariko ivyo ntivyashimishije abatavuga rumwe nayo bipfuza ko iyo kambi ikugwa kuri iyo zinga burundu. Iyo sentare yavuze ko buramatari Takeshi Onaga yari yafashe ingingo iteye kubiri n'amategeko aho yahagarika ibikorwa byari byategekanijwe byari byatangujwe n'uwo yasubiriye mu mwaka w'2015. Ivyo bikorwa byari bigamije gutegura ikibanza caho iyo kambi ya Futemna igizwe n'ibibanza by'indege z'abasirikare b'abanyamerika b'aba Marines zigurukira ko yungururizwamo. Umugambi wa leta y'Ubuyapani yifatanyije na leta ya Amerika bifise nuko ikambi rya Futema rikugwa mu gace k'iryo zinga rya Okinawa karimo uruja n'uruza rwinshi igashigwa handi. Yamara abanyagihugu baba kuri iryo zinga rya Okinawa bipfuza ko ikugwaho Burundi kubera induru nyinshi ubugizi bwa nabi kandi hakaba hari amasanganya menshi ategwa nuko iryo kambi riri kuri iryo zinga. Iyi kambi ya Futema ifise akamaro gakomeye kuri leta zunze ubumwe za Amerika kuberaho iherereye muri Aziya iri kuri iryo zinga rya Okinawa kuva mu ntambara y'isi ya kabiri irangiye. Ni kimenyetso gikomeye c'inguvu za Amerika muri ako karere.
Radio ya Amerika Washington DC mbananya kumviza makuru avuga hirya no hino mu Kirundi na mu Kinyarwanda. President w'igihugu cya Turkiya Tayyip Erdogan avuga ko atankeka kwiganda kugwa rya ambasaderi w'u Burusiya muri Turkiya ryabaye mu ntango z'indwi ryakozwe n'umunywanyi w'umugwi w'umutegetsi w'idini rya Kiislam Fethullah Gulen. President Erdogan avuga ko atakubigira ibanga u Burusiya bwatangaje no musiko wa gatatu kwakiri kare kugira batangaze ivyo biyumvira ku kugene ibintu byagenze ku muntu yagandaguye ambasaderi w'igihugu cy'u Burusiya muri Turkiya. Bwabaye ubwa mbere President Erdogan agira ivyo vyagirizo ku mugaragaro mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru uno musi kuwa gatatu. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Turkiya Mevlut Cavusoglu yabwiye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ku telefone ku igihugu ciwe cemera ko wagize ico gitero akorana n'umutegetsi akomeye w'idini rya Kiislam Fethullah Gulen. Aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Fethullah Gulen yagirizwe ko yagize uruhara muri kudeta yageragejwe irananirwa muri Turkiya mu kwezi kw'indwi. Ikiganiro President Erdogan yahaye abamenyesha makuru yabwirije rero uwo mukuru w'idini rya Kiislam Fethullah Gulen. Umuvugizi wo mu biro kwa President w'u Rusiya Dmitri Peskov yatangaje no musiko wa gatatu ko batokwihutira kuvuga ivyo biyumvira ku vyabaye imbere y'ukwitohoza u Rusiya na Turkiya biriko bigirira hamwe riherahezwa.
Ejo ku munsi wa kabiri ihinguriro ry'imiduga ya Volkswagen ryaraye rishitse ku mwumvikano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe na Leta ya California. Bariko baburana ku vyagirizo vy'uko Volkswagen yagize amanyanga ku miduga yabo. Volkswagen yakoze akuma gahisha urugero rw'ivyuka bibi imiduga yabo irungika mu kirere. Volkswagen igiye kuriha amande y'amafaranga angana n'umuriyaridi umwe w'amadolari y'amanyamerika. Kimwe mu bindi bihano ihinguriro rya Volkswagen rigiye guhabwa no gutegerezwa kugura canke gukoresha imiduga yose bakoze kuva mu mwaka wa 2009. Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook no kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Radio y'Ijwi ry'Amerika Washington DC amakuru y'imakarere tuyahere mu Rwanda. Itegeko rishasha rigenga ugucunga amatungo y'abashikiranye no gutorana ritegekanya ko bitakiri ngombwa ko umuvyeyi atanga uruhara ku vyerekeye ugutorana. Ibindi kuri inkuru twumviza umumenyesha makuru wacu Asumta Kabowe.
Itegeko rishya ry'umuryango ryasohotse risimbura iryari ririho kuva mu mwaka w'1998. Bimwe mu byiri itegeko ryakemuye ni ibijyanye n'imitangire y'umunani, aho byasabaga umubyeyi ko ategetswe guh'umwana w'umunani igihe ageze mu myaka y'ubukure. Ni itegeko ryishimiwe cyane n'ababyeyi. Aba ni bamwe babiganiriye Ijwi rya Amerika.
Bisa abantu buri mwana agomba kwiga
muri iki cyuko mbyumva birabyo kuvuga ngo bireba akaba ari umunani akarukurira umwana ishuri mbona ari byo byiza kurusha ibiri byose. Ubundi umwana akirwaza kuko abana byagiye biveteza akumva ngo iwabo bafite imitungo akagenda akibera igicucu akankura umujyi akagira gute avuga ngo wacyo azagenda ajya kwica se ngo amwaka ya mitungo agize gute. Ariko nakura azi neza ko umubyeyi we afite umutungo we ashobora no kuzawubashaka cyangwa akazanawandikisha mu bitabo akaba adafite uburenganzira bwo kukuza mukora kuko atawumwanditseho. ahubwo sinzi niba mwishurizaho kugira ngo abibigishe babyumvishe ko agomba kuzagira gute wabyita kwihigira kihigira
nibyo kugira ngo umwana muri iki gihe umunani we ube amashuri pari raporo yuko wavuga ngo ndaguha imirima yuko imirima yashobora kuyigurisha igashira ariko ubumenyi wamuhaye yazabukoresha
itegeko ryanejeje ababyeyi abana bo bavuga ko ritabanogeye cyane cyane batagize amahirwe yo kugera mu ishuri
ako nanone urebyo aha amajyambere ageze nk'umuntu utarabashije kwiga guhanga umurimo muri urwanda nanone ni ibintu bigoye ntago wavuga ngo umuntu umwana ngazabure ku isambu y'umubyeyi yagira kana abonaho kishimwe wenda nk'uko yabashije gufasha ababyeyi wenda uwo munani ukarorera ariko akabona nk'akantu k'ishimwe kugira ngo nawe azabonaho yihengeka nk'umuntu utabashije nko kwiga
atakaguhaye urumva byaba bikubangana
urubyiruko rwinshi ntago babashije kwiga atakabonyera benshi ntago byajya bibashimisha nk'abantu b'urubyiruko batabashije no kwiga ku rubyiruko iryo tegeko ryo ndumva ntago birunejeje cyane kuko ntago ari byiza kuko umwana aba yabaho ari nk'ikirara atagera iwabo atagera kuri gakondo
mu gihe iri tegeko ryigwaga ababyeyi bagiye bagaragaza imbogamizi zari muri iri tegeko risaba umubyeyi gutanga umunani ababyeyi bagaragazaga ko abana babahozaga ku nkeke babaka umunani rimwe na rimwe n'iyo minani idahari ubwo abayobozi basobanuraga iri tegeko ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko bagaragazaga ko gukuraho iminani bizagabanya ubwicanyi bwajyaga bigaragara mu miryango abana bica ababyeyi babo bashaka gusigarana ibyabo gusa abanyamategeko bavuga ko gukuraho iminani bidakuraho inshingano akibyeyi ku burezi bw'umwana madamu Muhoza Naomi ni umunyamategeko akaba umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda
umunani washingiraga ku muco nyarwanda kuvuga ngo ntabwo bamwemereye umunani ntabwo bishobora kwitwa nk'aho harengewe inyungu z'umubyeyi kuko ngira ngo ntabwo byagize ntibyigeze bigira kumvikana kumwe umubyeyi akumva umuco atari nk'itegeko bitamuhatira gukora ikintu umwana akavuga tubwo biri mu itegeko ndamuhitana natawuma ariko noneho icyo ngiye ndi bushimange nuko umunane kukuraho bidakuraho inshingano zo kurera za kibyeyi ku mubyeyi ariko nshimangire yuko kudaha umwana umunane cyangwa kubikura mu itegeko bitakuyeho n'ubundi umubyeyi inshingano zo kurera
iri tegeko rishya rizatanga uburenganzira ku bashyingiranywe bwo guhinduza amasezerano bagiranye ku bijyanye n'imitungo aho abantu bashobora gusezerana ivangamutungo nyuma bakaza kubona ko wenda bibeshye bagahitamo guhindura bagasezerana ivangamutungo ry'umuhahano Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta Kaboyi tuve mu Rwanda tujabuke mu Burundi gato umuntu umwe yaraye yapfuye wundi arakomereka bitewe na grenade ku mutumba wa Gakonko zone ya Mugege muri komine Butaganzwa y'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi abatewe n'umugabo yari kumwe n'umukenyezi wiwe bategerewe n'inkozi z'ikibi ku rugo rwabo muri rino joro ryaraye rikeye bashitse ku rugo rwabo abantu babiri bakekwa bakaba bamaze gufatwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza inkuru ya Fidel d'Antoine Nsabimana
Grenade yatewe ku mutumba wa Gakonko ku rugo rwa Auguste Nzambimana na Renide Sibomana yaciye hitana inarugoye Renide Sibomana ikomeretsa bikomeye nyenirugo Auguste Nzambimana ayo na makuru dukesha bamwe mu batowe ku mutumba wa Gakonko ayo makuru amenyesha ko hari mu masaha ya saa yine z'ijoro byo kuri uwa kabiri tariki 20 ukwezi kwa 12 aho bumva grenade iturika nyenirugo yaciye ajyanwa mu ivuriro rito rya yitwa Imuhazi muri komine Nyabitsinda ni mu ntara ya Ruyigi nyene mu nyuma yavuye yungurizwa mu bitaro by'ikibuye biri mu ntara ya Gitega ari karavurizwa igihe twashika ku mutumba wa Gakonko mu masaha ya saa 7 ababanyi b'urugo rwatewe bari basa n'abahundagaye nka bose ntibigeze bemera kuvugira ku vyuma bifata amajwi bitugoye cyane umwigeme w'imyaka 18 aba ku metero zidashika 30 y'urugo rwatewe yatubwiye ivyo yumvise naho yari yamaze kuryama
nabo bakubujije ninde yakubujije
ninde hano umwe
vyagenze gute
yari ishitse
hanyuma
cyabara yimutera
bamuteke
igere nate ndari ryam ndumvise ngo mukagisito ngo kwara muteke nate arapfuye twara baba yitwara komje nikurira
nahimana modesita nyina wa Renelde Sibomana n'agahinda kenshi yatubwiye ivyazi kukuntu vyagenze muri iryo joro we yita ribi
tujitseho twasanze abantu benshi mugabo bose atacho wavuga badorewe atweretse gusa aho batenya grenade ku muryango nkawo bari bavuye nyine abantu badandariza bacha basanga babatanze muhira aho kwinjiye mu nzu bacha rero baracha barateri yo grenade
hari ngorane yarafitanye n'abantu mu mwana wiwe
reka nkuko ndabizi yari umwigisha yigisha abanyeshure yarakundanye n'abantu baho cyane Ika nangurane narinda muziko na wanya nangurane bari wa muziko. Nituzi ibyo bintu byari byo je ntabyo nshobora gutora. Ndabyo uwo mwana wanyu nta muntu wacyo bapfa. Sinzi n'umugabo wiwe kuri ubu byo babiriho ntabyo nzi sinshobora kubivuga neza kandi tutabana.
Nkuru nziza bere nazita umuvukanye wa nyakwigendera yavuze ico yibaza kumvo zijanye n'urupfu rwa mukuru we Renire Desibomana.
Kimwe gusa nuko nawe nyene yaramaze igihe atubwira ati jewe hariya ntibimeze neza ntibigenda neza hari abantu tuguma dushamirana kubera umugabo afise abo baburana ntituzi rero ko yoba yaguye mu mporero ntituzi n'ibyo arizo ibyo twashoboye kubona n'ibyo isigaye n'ibimubona abana twaje tubazanye nibo basize ego yasize abana batatu
Umuhisi Renire Sibomana apfuye ari umwigisha ku ishuri rito ry'ititi ni muri zone ya Mugege igakonko muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi kandi mu mafaranga leta iterekanya gukoresha mu mwaka wa 2017 ibisata bimwe bimwe byankenegwa byaraganijwe amafaranga menshi akarerero ni nk'igisata cindero cakuwe ko amamiliyari 8 yose abashinga amateka basaba ko ibisata byankenegwa harimo ikijejwe inyubako nk'amabarabara n'ibindi byo habwa amafaranga menshi kuri wa gatatu mukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ikoreshwa ry'amafaranga ya leta yamye mu nama nshinga amateka gusigura utunenge iyo sentare yabonye mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza
Umukuru wa sentare icunga ikoreshwa ry'amafaranga ya leta yabwiye abashinga amateka ku integuro y'amahera leta izokoresha mu mwaka wa 2017 yateguwe mu bihe bidasanzwe kuko bamwe mu bahora bafasha Burundi bahagaritse imfashanyo Elizenda yamenyesha ku integuro y'amahera izokoreshwa mu mwaka uzitegerezwa gushira imbere gutubikwa vubi abashinga amateka bashiriki ico ciyumviro ariko basanga hari bisata vyagabanuwe murengera kandi ari vyankenerwa Umushinga amateka Salvatore Niyukuri ntatahura ingene igisata c'inyubako co kwakwa amamiliyari 147 yose
ndavye diminution yateye ubwo dufatiye ko umwaka uheze habaye ikiza c'imvura kigahitana inyubako rusange zitari nkenye harimo amabarabara n'ibiraro nari nzi ko ahubwo uyu mwaka ariho hari kuboneka amafaranga yiyongeye kugira ngo ibi byasambutse bishobore gusanurwa ariho nkaca ngirani nkaho vyononekaye twaca turahebura ko ibyo no kubisubiramwo itazoshoboka aha nabona ko byari bikwikongererezwa
Jacqueline Banyizigiye na wasanga igisata c'indero gisa n'icibagiranywe
ubonye bakuye ko 2 miliyari bagasigarana 4 miliyari tukaraba n'ukuntu bajya abana bahejeje umwaka w'icenda n'uw'icumi benshi bananiwe ama bakaba bafashe politike yuko benshi bo kwiyandikisha Mu masenyema do metier ari ekipe bihagije aya mahera bagabanije bikunze ntitwari kuraba ukuntu tubisubiramwe kugira bashobore kwekipa ajya mashure y'imyuga abana bashobora kwigiramwe urabona yuko abashomera ari benshi aha n'ukuri nagomba ntere akamo bagenzi bacu ari bikunda iyi bije bahaye abantu bo muri education bari bakwiye kuyongereza
Umukuru wa sentare icunga ikoreshwa ry'amafaranga ya leta asaba abashinga amateka guhagararira inyungu z'ababatoye
tubonye hagabanutse amafaranga angana kurya n'amareforme leta yangajije amatire de l'education niyo twabonye yuko ko kwereka inama nshinga amateka inama nkenguza amateka ki represente la population kugira babone yuko hari ingorane ikomeye hanyuma bagirice barakomanda au niveau du gouvernement
mu byo leta iteyekanya mu kwegeranya amafaranga harimo tagisi ku nzoga y'amahera 50 ku icupa rimwe rimwe n'irya telefone ngendanwa rizova ku mahera 42 rikaja ku 50 iyo umuntu atelefonye uri mu gihugu hagati Umushinga amateka Victor Buriko kiyabaza niba hava amahera hose hari yumviriwe.
Muri ko murasesangura neza integuro y'itegeko bamwe bamwasanze ahantu bateza gutubikwa vuba ntihagire gifa cyane ariho baba barakoze. Turabona ko twese duteza gutubikwa vuba ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu mu ngibisata ntibiremereye cyo kimwe cyane ntibiri sansi ibyo cyo kimwe. Musanga aho ba kasenya gukata ariho hateza gukatwa canya ariho naho bateza gukata ntihagire icononekara kinini nyusanga batakoze muri insesanguro yanyu mwagize musanga ahantu hose ashobora kwifaranga rya leta guko no gusorongoza ahantu hose ashobora kwifaranga rya leta rikabonekana musanga ahantu hose ateza kuva ifaranga rya leta barahashize ko barahakoze ko kuburyo atafaranga na rimwe rizocika ngo rije ahandi zitagiye mu kigega ca leta.
Elizenda yabona ko atagikorwa coroshe.
Umuntu agiye kugira etude ko ashobora kuva ifaranga hose yahaciye ikindi cigwa comara n'umwaka canke imyaka ibiri. Nico gituma twebwe twama twagize recommendation imyaka yose yuko bakwirarije l'assiette fiscale bakagerageza kugabanya les dépenses de fonctionnement. Ni muri yose ntumbero tuba dushatse kuvuga yuko le gouvernement yoraba ahantu hose ashobora kuva ifaranga ikaritoza.
Amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka uzagera ku miliyaridi 1,326 arenga. Muri uyu mwaka yari yateguye arenga miliyaridi 1,260. Integuro y'itegeko y'amafaranga leta izokoresha itegerezwa kwemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka imbere y'uko umwaka uhera. Eloge uri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndashaka mundu ngikirije kandi mirongo
ibiri hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ababa mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda babwijwe rya Amerika ko iminsi mikuru ya Noel na Bunane ibasanze mu bibazo by'ubukene. Aho hari mu kiganiro na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Noheli zabimeze ite?
Zabimereye nabi ngewe kubera inzara n'ubujyaha bi. Nese nkuhije mbajije
inzara n'ubujyaha bi bundi bimeze bite?
Rw'ubukene.
Buse wavuga ngo abantu murakenye mukecu.
Bakenye nyine. Buse ndi muri ibi insetse.
Eh sahezi ngizi. Twabaga turi bemwe turimo turasarura. Tukaba bamwe batangiye no kubiba amasaka ugasanga ibigori byatangiye kuba umusatsi wa kabiri ariko gusa amafaranga runaka yendukabo waramaze kuyibikaho. Uti nzasohokana na madamu wanje zatemberana n'umuturanye nzasura runaka kahara kantu ariko wibitseho. Ariko ubu ngubu ka kantu wakazigamiye iminsi mikuru kagiye kera.
Ikitaburaga ku mafunguro yanyu ku munsi mukuru nka Noheli ni iki?
Ibirayi, yende nako kaboga beshi cyane buryo niko dukunda gukoresha ku munsi mukuru.
Iyo uvuze kaboga abanyarwanda bahita bumva inyama.
Kuko dukunda gukoresha ariko ubu ngubu tubifata nk'ibitagatifu. Kuko ni ibintu biri kure yacu. Abone Noheli iminsi mikuru wabaga ufite icyo kirayi ibyo bishyimbo byeze. Kufata ibyo birayo ukabikaranga wamara kubikaranga ukarya n'umuryango wa mukumba muri ishimye kubera ko uzi kufite 500 cyangwa 1000 runaka ukabwira umugore ati dutirimuke tutirirwa hano ku munsi mukuru mukajya ahantu nubwo mwajya kumutoranye mukagenda mugakoteza akantu runaka ubushera inzoga se muyinywa mukizihiza rwose mukishimana mugasa n'abantu mutaramye mbese ariko ubu ngubu nyine nubwigunge buri muntu wari we wese ku giti cye azaba yigunze mu rugo iwe.
Nahero wundi abaga twejije ibishyimbo twejije ibirayi ibyo bigori abaturage bakishima bafite ibyo kurya ariko ngo rwose kubera izuba ryabayeho ni imibereho mibi abaturage bose barigunze nta bwishimo bafite umuntu ishima ari uko yariye
kuburara birimo
no kuburara birimo no kubwirirwa buryo umuturage avuga ati ndya mvuye hanze rero aho barya bavuye hanze ni igikire kiba cyaragenze neza ariko nuko uvuga ngo kuba kitaragenze neza urumva ko nokwihambira nazambo gahanze ziboneka ruko imvura yabonetse ariko urumva ko aho ni imihangayiko gusa ariko ubu ngubu kubera igihe kibi cyaje mari macya ntago bisanzwe nkuko indi myaka yarimeze ibikora twabaga dusaruyemo ibishyimbo abaturage baga bafite biraka nanone byo kusubiramo babiba bahabwa udufaranga bazana bakishima bakagura ubwo bushyera ushoboye kugura intuza ako gashari akigurira ariko ubu ngubu nta muntu uzaba abasha gufata icyo kunywa sinzi aho bizabiciye naho rwose
ikibazo nagiye mbazana bagenzi bawe se ni iki kitaburaga ku ifunguro ryo mu cyaro ku munsi wa Noheli
mu byukuri urebye ikitaburaga ku ifunguro ni igitoki ukaba ufite kuturayi wabashe kubona ifaranga akagura akaboga mbese akarya neza muri make akishima akagura niyo n'intuza n'icyo kunywa icyo abashe kugura ariko ngo nta bihari ntabyo rwose
rwose mu gihe gishije nta kibazo twabaga dufite bitiye nuko umuntu yabaga yejeje akeza uyu mukeri ku buryo burambuye nta zuba ryinshi twahuye naryo akeza ibishyimbo mu rugo nta zuba twahuye naryo urutoki rukaba rweze aho ukoze hose wakwikora ugasanga uruzuye
none ubungubu
bimeze nabi ntaho ibishyimbo biri ibishyimbo bigiye biri ku muntu umwe intarwi inturwi hirya mbega nk'ingwa icumi ushobora kurengaho ugasanga imirima yabo ari ikirare nk'iki byaratse
noneho barasohotse
abatarabashije no gusuhuka bariye amazu wari ufite inka yarayiriye ufite ihene yarayiriye mbega ni ukwihanyanyaza abandi bariba gutyo rwose
iminsi mikuru ya noheli n'ubunani tuyiteguye icya mbere ducunga umutekano niwo wa mbere na mbere ku kijyanye no kwidagadura cyane nta mwidagaduro uhari kubera ko abantu benshi bafite ubukene ubukene nibwo buri mu bantu
dusobanurire
nta mafaranga ariho nta n'ibyo kurya biriho abantu barashonje
urumva rero kugira ngo tuwizihize ni uko tuzaba twarazanye ka gaceri baduhaye kuri koperative ugatekera umwana nyine iyo utarwajije umwana n'ubu ufite ibibazo mu rugo icyo gihe uba wumva utengamaye rwose
mu yindi myaka byabaga bimeze bite
mu yindi myaka iciyeho twabaga tuwizihiza abantu bashigisha imisururu abandi bateka bagahamagarana abandi mbese ubona bishyushye ariko kuri iyi siziye ndabona ari imihari
Radio Ijwi rya Amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kano kanya ariko mbere yaho reka tubashikirize incamake y'amakuru twabashikirije avuga hirya no hino ku isi.
Urakoze Oriane. Umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati mu gihugu c'Ubudagi yatangaje ko igipolisi kiriko kirondera uwundi muntu yikekwa mu gitero cagizwe hakoreshejwe ikamyo mu kibanza kirimwo isoko igurisha ibintu vya Noel carimwe abantu benshi mu gisagara ca Berlin. Yamari igipolisi icemeje amakuru ashikirizwa n'itangazamakuru ko umuntu ari umunyatunisia ariko arondera ubuhunzi mu Budagi akorana n'intagondwa z'abayisilamu.
Ibikorwa vya nyuma byo guhungisha Barobeli n'abanyagihugu mu buraruko bw'igisagara cha Aleppo muri Syria byabandanyije kuri uno munsi wa gatatu ni nyuma yaho bisibijwe umunsi umwe umutegetsi mwishiramwe mpuzamakungu oni muri Syria yabibwiye intara makuru Reuters ibiro bijejwe kugenduza gatega kazi na muntu muri Syria bifite icicaro mu Bwongereza bitangaza ko imiduga 60 yunguruza abantu yahagurutse ejo itwara abantu.
President wa Turkiya Tayyip Erdogan avuga ko atangiye kwigandagurwa rya ambassadeur w'Uburusiya muri Turkiya yabaye mu ntango z'indwi byakozwe n'umunywanyi w'umugwi w'umutegetsi w'idini rya Islam Fethullah Gulen.
Sentare nkuru y'igihugu cy'Ubuyapani yafashe ingingo yo kwimura ikambi y'abasirikare b'Abanyamerika bagwanira mu kirere no ku butaka bayishyira mu kindi kibanza kiri mu izinga rya Okinawa niko leta y'Ubuyapani yabyipfuza ariko ivyo ntivyashimishije abatavuga rumwe nayo bipfuza ku iyo kambi ikugwa burundu kuri iryo zinga rya Okinawa. Iyo kambi ya Fetuma ifise akamaro gakomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuberaho iherereye muri Aziya iri ikaba kandi yerekana inguvu za Amerika muri ako karere.
Imiriro y'umunezero ikoreshwa mu minsi mikuru yaraturitse ku munsi wa kabiri mu kibanza c'isoko rigurishirizwamo iyo miriro hafi y'igisagara ca Mexico City mu gihugu ca Mexico. Abantu 31 numwe barahasize ubuzima abandi 70 barakomereka.
Ijo ku munsi wa kabiri hinguriro ry'imiduga ya Volkswagen ryaragize amanyanga ryarasabwe ihadabu y'umuri yaridi umwe kubera amanyanga bakoze mu miduga bahinguye mu 2009.
Njoti mwese mukunda radio y'Ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru twati bafite kuri saha niho bigarukiye kuri mikoma ari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka nanje ndabashimiye ndabashimira kubona mwaduteze amatwi ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ari kumwe na Oriane Tangishaka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.